Iryambere yatorewe kuba president n'inama nkenguzamateka na nshingamateka kwa 2026 ukwezi k'umunani 2025 umwaka wa 2010 nkunzi zasubiye gutorwa nyuma yuko batavuganywe n'ubutegetsi bisokoreye mu matora bavuga ko yibwe imyaka 5 nyuma yaho mu 2015 nkunzi zasubiye kwitoreza ikindi kiringo gishasha bamwe mu banywanyi w'umugambwe we SNDD-FDD batavuganywe n'ubutegetsi hamwe n'amashyirahamwe yigenga bari yamije ico kiringo bavuga ko gihonyanga amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro imyamamazo yakurikiye yahavuye burizwa cyo kimwe n'ihirwa ry'ubutegetsi ryabaye mu kwezi kwa gatanu wa mwaka nyene mu nyuma harabaye abantu batari bake bahunga igihugu mu turere twayase n'ibiyaga binini ubu impunzi ziharurwa mu bihumbi amajana 340 birenga nk'uko igisata cyawo nikijejwe impunzi ASR kivyemeza oni nayo yavuze ko myaka 5 ishize mu Burundi hishwe abantu bagera ku 2200 mu mwaka w'2017 mu Burundi bwabaye igihugu ca mbere ku isi cisokoye mu masezerano ya sentare mpuzamakungu mpana vya HCPI imaze gutanguza amatohoza ku bwicanyi bwa bwarabaye muri ico gihugu kuva mu mwaka w'2015 Nkunzi zayo kuje imyaka 56 kuwa 18 ukwezi kuwa 12 uyu mwaka yayavukiye ibuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi yakurikiye abandi bahutu bari bagize umugwi w'inyeshamba witwa FDD washinzwe nyuma yicwa rya president Melchior Ndadaye nawe nyene yari umuhutu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993 hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1995 acitse ku icumu ry'ubwicanyi bwari ko bukorerwa abanyeshuri b'abahutu kuri kaminuza y'u Burundi umwaka wakurikiyeho yakiriye urubanza rwo gupfa kubera ibisasu byari byatezwe ku mugwa mukuru w'ico gihe Bujumbura bihitana abantu batari bake mu 2001 Nkunziza yahavuye aja kwisonga ry'inyeshamba za FDD natatinye amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha mu mwaka w'2000 inyuma y'imyaka 2 yahavuye atinyiranira na president Pierre Buyoya ayo guhagarika intambara ibyo ariko ntivyabujije ko intambara zikomeza gusutama rukambikana hagati y'umuhari wiwe w'inyeshamba n'igisirikare cyari kiganjemo abatutsi mu mwaka w'2003 Nkunziza yasinyaniye amasezerano yo kugabura ibiti bya politike na president Domitien Ndayizeye aramutswa amabanga arimwo ministre d'etat hamwe n'uw'intwari bereye kuva agiye ku butegetsi Nkunziza yifata kongera akabonwa n'abakunzi biwe nk'imboneza mu gukunda igihugu mbere inama nshingamateka yari iherutse kumwemeza nk'imboneza mu bijanye no gukunda igihugu akaba yamaze kugira n'umusa zitirirwa mu gihe umugambwe SNDD-FDD wamugize imboneza y'amaho kuva rero ku butegetsi naho amateka yiwacanisha mu Barundi hari icyo bahurizako Nkunziza yari umukuru w'igihugu wa mbere yagendeye abanyagihugu mu mitumba kugeza haja mu bakenenya kuja akinjira mu mazu yabo bakanasangira utwo kurya ikindi azwi ko atawundi mu perezida yakoze ni uko yakunda gukoresha ibikorane byategurwa n'umuryango wiwe hamwe n'umugambo uri ku butegetsi ingingo y'ijana 201 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ivuga ko umukuru w'igihugu iyo yitabye imana uwaramutswe igihugu acaba umukuru w'inama nshingamateka atabishoboye bigakora icyegera cy'umukuru w'igihugu agakorera hamwe n'inama nshingiranganji abatwara izimfata kibanza ntibemere we gushinga leta nshasha twese tugutwenza cyane hamwe no gukina umupira w'amaguru Nkunziza yanakunda kandi kuririmba hamwe no gutamba indirimbo ndoramana Imana iremesha abasigaye n'abarundi Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.